amashimwe no guhimbaza iby'umwami wacu, kubona tukiri bazima no kubona dushobora kuba twaje hano kugira ngo dushime umwami kandi tumuhimbaze kubwo ibyo yakoze byose. Ndibaza yuko mwese mudashobora kubibona nk'uko ndabibona. Iyo umuntu arabye intege nke ziwe n'ukuntu atacyashoboye, hanyuma umuntu agaca abona iby'Imana ikora, muri icyo gihe ni beza ngo kibe ikintu kigoye kuyihimbaza, kuba ariyo yonyine dushima, kuyicubahira no kuyishyira hejuru kubw'ibyo. Ndibaza yuko ubuhoho nta munyantege nke, nta mugwayi cyangwa umuntu afite ubumuga ari mu bamaze gutaha, bose bari mu batashe, bose bavuye hano bafite umugisha wuzuye n'ijambo ry'umwami ryari ryatangwe gukora mu mitima yabo, kugira icyo rikoze muri bo, mbere no mu batari ngaha, kandi niko rizokomeza gukora, ijambo ry'Imana rizokomeza gushitsa icyatumye Imana irirungika. Ndatumwe yaranterefonye arambwira yuko yakangutse mu ijoro ararira cyane, aravuga ati mwami ngo ati mati mwami, tumaze imyaka myinshi twumva ijambo rivuga ngo nuhinduke uracyari wa wundi, kandi turabyizera n'imitima yacu yose, ni ryari none uziyerekana kudahinduka? None uzoshitsa ryari ivyo wasezeranye? Ndibaza yuko twese tugeze ahantu aho twumva twoshaka gusenga, tugasenga n'imitima yacu yose yuzuye ukwizera, tutari nk'abantu bazasegerereza baza gukubita ku muryango, ariko nk'abantu b'Imana tugasenga nk'abakozi bo mu nzu yayo, abana b'Imana bicara ku meza y'umwami, kandi bagakoresha ibyo yaduhaye byose kubw'ubuntu, akaba ariko tumera. Kubinyerekeye buri jambo ryarankuye, muri aya majambo ryarankuye hasi, riransubiza mu intege kandi rirankomeza. Kubw'ibyo twese turashima Imana, kubona ijambo ry'Imana ridasubira kuri yo, ridasubira ubusa ku Mana, ariko rirashyitsa icyo Imana icyo umwami yarirungikiye. Kandi turazi, kandi akenshi twarabyumvise yuko uyu ari umuhamagaro wanyu muri kurumvikana, kandi nta kintu kimwe gishobora kugwa cyangwa ngo congerwe kuri rino jambo ry'Imana. Harahiriwe umuntu abyakira byose, akabyemera byose, akabyizera n'umutima wiwe wose, kandi agatera z'imbere ari kumwe n'Imana. Kandi ndibaza yuko igihe kigeze, ntibikenewe yuko tukaba turabiharira ko duhariye kuri ibi cyangwa ibiriya. Ijambo ry'Imana rirumvikana kuri abo bose bari hishuriwe na mwe muyera, kandi mu by'Imana inyigisho y'umwana w'umuntu nta kibanza ifisemwo, kuko byanditswe ngo bose bazabigishwe n'Imana. Kandi turazi yuko inyigisho y'Imana ari inyigisho iciye muri iyo mujyo bw'imwemo, ikozwe na mwema sesa byose, mwema gasesa n'ibihishijwe by'ubumana, kandi akabiduhishurira. Turashobora rero kumva turemye kandi twuzuye ivyizigiro ku Mana yacu. Sinari niteze yuko nza hano imbere kuvuga ubutumwa, none raba amaso yanjye yacyagwa kuri Yesaya igice cya 48. Ijambo tuzi neza, Yesaya 48:3, kera naravuze ibizoba bitaraza. Niko ko vyavuye mu kanwa kanje ndavyerekana. Kandi nabikoze giturumbuka birashika. Ubwa mbere uno murongo abare duherako. Imana yaramenyesheje ari byavugishwe mbere yabanze kumenyeshanisha imyaka amajana n'amajana imyaka ibihumbi n'ibihumbi yararenganye. Hano rero avuga mu buryo bwiza cyane kavuga ngo nabikoze giturumbuka birashika. Igice cya nyuma cy'umurongo wa gatatu, Imana yatanze amasezerano kandi azoshitswa giturumbuka. Imana niyo kwizigirwa ku ijambo ryayo. Ntiturindiririye ubusa kandi ntacyo dushaka gukora bidakemwa ugomba kw'Imana. Muri kino gihe turiko turahindura mu rurimi rw'Ikidagi ubutumwa bamwe bazabaranamo bwitwa ngo gukorera Imana bitari mu kugomba kwayo. Nikina tacho kimaze kandi chonone ibintu byinshi mu bwambi bw'Imana. Ukugomba kw'Imana kubwirizwa gukogwa kandi mbere yuko kubaho tubwirizwa kugwishurirwa kubanza kugwishurirwa kandi Imana ndakimwikora itabanje guhishurira ibanga abasabyi bayivugisha kandi ivyo yakoze. Kandi bamwe mu Imana atwinjije mu ijambo ryose ryahishuwe. Muri icyo gihe rero ibitwinjije mu kugomba kw'Imana kose. Kandi badukurikira umwami twiyoroheje tutagorana mu kwizera no mu kumvira ntizobura kuduhezagira. Je urya nugurura radio gake numviriza makuru kumenyera umuntu apfa kumviriza kuko mbona kumengo birakene kubya ntacho mandacho masha kumviriza muri mu radio. Namwe nibaza ko mwavyumvise giye kimwe ariko nari mu nzira ariko ndagenda nugurura radio nsanga hari abantu ariko baraharira ku radio ngo bavuga ngo kumutwe witwa ngo udukize wa mubi. Umugore rero ari karavuga yaravuga ngo amadini amasengero ya Gikristo ntiyashoboye kuduha inyishu kuri iki kibazo kiri muri risengesho ryitwa ngo data twese uri mu ijuru nkuko biri muri Matayo igice n'umurongo wa gatandatu. Uwo mugore yaravuze ibintu byinshi aravuga byinshi abwira umupastori n'umupadiri umupastori w'abaporoti n'umupadiri ababwira ngo bose uko ari babiri ngo arababwira ngo icyo bumva bifuza ntibaragishika ko bose bahurije kuvuga ngo ntibaragishika ko icyo barondera ngo bagerageza gukora uko bashoboye kurimbura ku bintu bimwe bimwe n'ahandi hantu ngo ntacyo ntibarashika ku cyo barondera. Murashobora kwibaza ibyaki ibice biba mu mutwe w'umuntu yumvise ibintu nk'ivyo. Nari numva umengo iconja na hiyo radio iringa cyangwa nkubita ku meza nkavuga nti nimugarukiriza aho murarengeje kugira ngo nshobore kuzanira abantu ubutumwa bwiza bw'ukuri bumwe butuma umutima w'umuntu ukogwako ukabohoka ukava ugakizwa wa mubi. Ata mucunguzi nta bucunguzi bugidiri ntigeze ricungura umuntu numwe nta mwe gigeze gucungura nta na rimwe. Iyo twumvise ibintu nk'ivyo by'ukuri ucawumva umengo bagucumisa imbugita mu mutima kandi twama twifuza ko Imana ivuga imvugo y'ibimenyetso ibimenyetso n'ibitangaza tukivuza yuko bikoreka mu by'ukuri atari ku bwawe na jewe kuko twebwe turizera naho tutarabibona naho tutaramubona turamwizera kurusha uko abandi bo kwizera babibonye. Muravye siko none siko bimeze hari iby'Imana yaducishijemwo twebwe ridukeneye kuko turabona ibitangaza twiteze kuzoyibonera amaso mu yandi singeneye kubanza kubona ukuzuka ko bapfuye ndiza no mutima wanje wose ivyo ijambo ry'Imana rivuga ariko batizera bo ntibashobora kwizera kiretse Imana ibanje kubibemeza uhoraho yaravuze rero ngo umwami yaravuze ngo abayuda basaba ibimenyetso abagiriki basaba ubwenge ariko Imana irashobora kubaha ibyo byose ko ari bibiri ibimenyetso bivuye ku Mana n'ubwenge bivuye ku Mana kandi ikabiba hari mu bwinshi ari byinshi bisesekaye ubu rero tube nk'ishengera aho ngeza gutahura tugiye kugera mu gihe tuduza akamo k'umubabaro tuvuge tuti mwami harageze ushiraho itandukana hagati y'abagukorera n'abatagukorera harageze kushiraho itandukana hagati y'abatizera uko bikwiye n'abizera uko bikwiye n'abatizera uko bikwiye ubwizo gushira itandukani utizo gutira itandukani sinshaka kuvuga yuko itegerezo sha kuyitegeko ariko murumvye sha kuvuga iyo mvuze gucyo ariko Imana byukuri nibikore izana itandukaniro akenshi turaburi jambo twokoresha mu ndimi zacu hano ku murongo wa gatandatu muri Isaya 8 haravuga ngo waravyumvise noneho byitegereze mbega ntuvyemera guhera ubu ngira nkwereke ibisha byari bijijwe utigeze kubimenya ubwa mbere yavuze ngo ivyavugishwe vya mbere narabikoze giturumbuka birashika narabishikije narabikoze giturumbuka hano ku murongo wa gatandatu Samuel 8:6 waravyumvise none vyitegereze vyose mbega ntuvyemera guhera ubu ngira nkwereke ibisha byari bishijwe utigeze kumenya 7 bigizwe ubunyene si vya kera kugeza uyu munsi ni wigeze kuvyumva kugira ngo we kuvuga ngo uterega nari nsanzwe ndabizi Imani tubiki ibintu tutarikira tunabona n'umunsi warimwe bizodutangaza nkuko yigeze kubifisa abantu bize amasezerano kandi ayo masezerano bakayatwara mitima yabo kandi ayo masezerano bakayibonera ariko arashika nako none munsi vise abantu ishobora kumenyekanisha kubwira ibintu bishasha kandi bihishijwe ibyo tutaribigire tumenya kanzure murongo windwi bigizwe ubunyene si vya kera kugeza uyu munsi niwigeze kuvyumva kugira ngo woye kuvuga uterega nari nsanzwe ndabizi kugira ngo woye kuvuga ngo uterega nari nsanzwe ndabizi hari abantu bazi by'Imana igiye gukora jewe ntavyo nzi ariko icyonzi nuko ibintu byose yafashe ingingo kwizokora yuko izobikora ivyo ndabizi hanyuma kandi ndazi ikindi kintu mu mutima wanje icyonzi mu mutima wanje nuko nzoba ndahari umunsi nzokora ibyo bintu byose kuko ndiza no mutima wanje wose uko bitonze nido nido ukuntu bibwirizwa kumera ivyo nzobimenya nzobyibonera kandi tuzobibonera hamwe twese ico gihe ntangorane bitizwa kudutera singeneye kuwigana bigira ibanga birebire kwingu heze nari mbabaye mu mutima ndumuntu adakunda isobanuro z'abantu uko tubazimeze kose nkunda isobanuro z'abantu nimuzigera munyumva n'umunsi warimwe niko nasobanura ijya migana umwami wacu yaciye yatuvuze gushika no muzi n'izindi ndabikora akenshi ndayirengana n'ibigira nkana nkarengana ijya migani n'ibigira nkana kubera ko ntiyagenewe gusobanura uko umuntu yishakiye ndayireka itegerezwa gushigwa ahantu runaka mu ijambo ryavugishije ijambo rya mu cyangwa mu by'intumwa zavuze ntidushobora gupfa kubisobanura uko twishakiye nta murongo n'umwe mu byanditswe dutora gusobanura uko twishakiye bikwiye yuko tubona muri rusange uri kurashika isobanuro y'Imana rero twese turayizi isobanuro y'Imana nuko ishitsa ivyo yavuze iyo niba isobanuro y'Imana iyo siguro y'Imana kandi twifuza yuko yoduha isobanuro nkiyo kuko mwene iyo sobanuro nikeneye kunwera gusobanurwa kandi uko Imana ikoze ibintu byo yuko zikintu isobanuro y'umuntu nibigikenewe ariko birakwiye birashoboka ko dushobora kwinjira mu bihe bitoroshe muri ako kamo k'umubabaro mwereza Baranamu akavuga aravuga ati umuvuga butumwa yigisha ijambo ry'Imana nta kintu ashobora gukora ishengero ryiwe batabihurije ko bose ngo babihurize ko nta na kimwe yokora kugira ngo hanyuma ngo umwami ashobore kwigaragaza twese turazi yuko ivyo biva ku kwizera ariko ubwa mbere na mbere biva ku mana ni biva ku mana turashobora kwizera nkuko ibyanditswe bivuga ariko birakwiye yuko habaho igihe cyavyo umunsi w'ivyo bintu ugera umwami wacu aravuga rero hano muri Yesaya 58:6 avuga ati nzokumenya mbega nuvyengira nkwereka ibisha byari bihijijwe utigeze kumenya abantu benshi baramaze kumenya ibintu byose barazi ibintu byose ariko ntibazi bibabwiriza kumenya nivyo Imana yahishuye inivyo yashatse kuvuga ntibabizi umurongo windwi bigizwe ubunyene nshaka uyu murongo ugire isobanuro y'ivyavugishijwe nimba vyanditswe ngo gushika uno munsi kugeza uyu munsi ndabasavye mubifate nkama mubishire ku mutima gushika uno munsi atarejo ejo hahise uno munsi turashobora kuraba itariki z'uno munsi handitswe ngo kugeza uyu munsi ntiwigeze kuvyumva nibangahe bemera yuko Imana yaduteje intambwe tugana ku ntumbero kandi dushaka gutera tujye imbere mu kwizera tutire turi dodoma kandi tudakekeranya niba ndabyizera akenshi ibintu ducamwo bishaka kutubuza amahoro biratubuza amahoro ibintu ducamwo akenshi tugatekereza maze tukareka umwami kugira ngo avugane natwe ariko rero turanezerwa mu mitima yacu kuko tuzi yuko izo shitsa buri sezerano ryose yasezeranye nako byanditswe hano ngo ivyo utarega ivyo utaruzi kandi utari bigere wumva kugira ngo wowe kuvuga ngo uteregana n'insango ndabizi murongo 8 Yesaya 58 nukuri koko ntiwari bwavyumve ntiwari bwabimenye mbere nuhereye kera ntivyari bwashike mu matwi yawe ni byiza cyane ibi bintu turashobora kwibaza ku by'ukuguru kwa mwendwe batere cya gitabo no guhishwa ko mabanga yose kandi tukizimagurika nkuko byari biri mu bihe biheze iyo bitagenda uko Imana iba yari guhishurira Imana yari kuduhishurira ibintu byose kandi tugenda icyo tubintegereje tubikoza iki nicyo gihe nico gihe umwami wacu yashizeho kugira ngo ayishure ivyo bintu byose kandi ashobora kuvugana natwe nico gituma ari umunsi turiko turumva ibintu abandi batigeze bumva kandi turashobora kuvyakira kandi tukavyizera n'imitima yacu yose ariko ivyo bitegerezwa kuvyura muri twebwe ikintu kidasanzwe ndizera n'umutima wanjye wose nkuko Imana yahishuye ibintu bidasanzwe iciye kuri mwenda Baranamu nkuko tuzi uko mwene Abrahamu yari impano zakora muri we zidasanzwe agakora ibitangaza ibimetso n'ibitangaza bidasanzwe ndizera yuko ibintu bidasanzwe nka kujya nyine byagenze n'ubu bizosura bikoreke muri abo bizera iby'Imana yavuze kandi tubwirizwa kuvitegurira birambabaje mu nkundi ndabisubiremo ndababaye ariko ni mu nkundi ndabisubiye kuko ndumva ko nari byari biri ku mutima wanje kuva kuwinguheze mu gikorane giheruka kugira ngo byari bindi ku mutima yuko ngira umuhamagaro kugira mpamagara abantu bakeneye gushikana ubwo bwa Imana n'ibindi n'ibindi hanyuma byara na ibintu byara naratwawe n'ibintu byinshi ndaruha ariko nkeneye uko Imana ishikira ibyifite uburenganzira kandi nkuko ibintu byari binyegejwe bishijwe n'ibintu bikomeye cyane byahishuwe kandi ku Imana duhezagiye yahezagiye ibyo bangu by'ubukozi Imana yari yaturunkiye jyamwe ndatabranamu cyo kimwe nyene ivyo bintu nyene bibwirizwa kuzosura gukoreka vyongere bibe tuvyibona imbere y'amaso yacu hari ibintu bizoba bitari bwigere bibaho mbere hari by'Imana izokoreta rwigikora n'umunsi wa rimwe nta kundi vyogenda kuko Imana kuko ivy'Imana yishuye icye muri mwe ndabranamu mbega ivyo byari bigere bibaho gayemba mbega hari umuntu n'abantu bitwa ko bigisha Bibiliya barondeye ibintu vy'ijoro n'umurango birwa barondeye ibintu vy'ijoro n'umurango barashoboye kugira icyo babivuze ko hari icyo hari ibyo bashoboye guhishura ivyo bintu koko Imana yo yarabishuye kandi byabishuye mu ntumbero runaka kugira ngo ushobore kutumenyesha ivyo bintu vyose mu ntumisi y'iherezo kandi ushobore kuduha ukwizera kutanyiganyizwa kandi cyakubabwira yuko bije mu kwizera ijambo ryahishuwe by'ukuri baca dushyirwa ku ruhande bakaduheba abantu bose bakadushyira ku ruhande abantu bakatwanka kumbure ko hari icyo tuba twungutse cyangwa hari icyo duhombye ubwo nyine ndiko bacha bakora Imana yatugira imbabazi kandi izo bwizo kwigaragaza nka kujya nyene vyagenze mwibango y'uwo ivyo bintu vyaciye kugira ngo bishobore guhishurwa kugira ngo abizera bashobore kuvyakira turabona yuko mwene Abrahamu yari yuzuye urukundo rw'Imana yashobora gufata agashiruki ukigana cyo ku mwansi wese yarafise ku bantu bose akababwira n'umutima umwiza akababwira ngo Imana guhezagira umuntu wese n'umwansi wiwe nanejewe none bimeze gute wowe bimeze gute tubwirizwa kuzura urukundo rw'Imana maze tukavuga tuti mwami waraduhishura ibintu bishijwe ivyo tutari tuzi warabitumenyesheje none ubu ivyo bintu biriko birashika imbere y'amaso yacu biriko birashika hano hari ibintu bibiri sivyo yahishuye ikongera ikagaragaza gusa ahubwo muri kino gihe niho biriko birashika uguhishugwa n'ugushigwa habona kw'ibintu kwitangira imbere gushitswa kwavyo izo nyigisho zose rwo guhishurirwa kw'ivy'Imana yakoze yatumenyesheje bice mu ijambo ryayo vyitangiye imbere uguhishurwa k'ubushobozi bwayo kandi turazi neza yuko atakituzosanga iduheraniye ku iherezo ariko izo twiyereka mu buryo bw'ubushobozi umurongo munani uravuga ngo nukuri koko ntiwari bwa byumve ntiwari bwa bimenye nderuhereye ngenda babwire yuko isaha y'Imana yageze kandi ko ubwenge bw'abizera nyakuri bwarugurutse ku vy'Imana yavuze kandi kongera igahishura ugishiburira kuri ivyo bintu uvyanka kandi atazi icyo yobikoza sinzi niba Imana hari icyo ishobora gukora n'uwo muntu
der Schule Gottes auch die schwersten Lektionen begriffen haben und am
Schluss
dann kein Hinkender.
Dusaba gutahura ibyigwa bigoye byo mu ishuri ry'Imana kandi ku iherezo n'ukuri tuzosanga atakimuga cyangwa umugwayi asigaye hagati yacu ariko bose bazohezagirwa hano ku murongo wa 11 haravuga ngo muri hano ku murongo wa 11 haravuga ngo kubwanje mbere kubwanje nyene nzobikora nikicyo tuma izina ryanjye rikengegwa kandi icyubahiro cyanjye sinzogiha uwundi sikubwanje cyangwa kubwacu umwami aravuga ngo kubwanje ngo kubwanje arasubiramo akavuga ngo ni kubwanje nyine nzobikora atari ko wewe cyanke ujewe turi hano ariko kuko Imana yadutoranije kugira ngo dushitse ivyo yafashe ingingo kuzokora kubyivyo rero turakeneye abantu harakenewe abantu kubera ko yari keneye abantu kugira ngo bazane ijambo ryayo bajyandike barishure mu gihe gikwiye none munsi rakeneye abantu abo ishobora guhishurira ijambo ryayo mu gihe ishaka kurihishura irakeneye abantu kandi ni kubw'ubuntu dushobora kuvuga atari ibyo twibwira tudafise tukavuga tuti Imana niyo yatugeneye kandi yongera duhishura iduhitamo kubw'ivyo bintu ariko ntizo bikora kubwawe cyangwa kubwawe izo bikora kubw'izina ryayo izina ryayo rizoshirwa hejuru kandi rihabwa icubahiro twese turazi ko atandukanye twashobora gukora hano aravuga mu buryo butomoye ku murongo wa 11 akavuga ati kubwanje mbere kubwanje nyine nzobikora kuko izina ryanje ryokengerwa kubera iki ida itabishikije cyangwa ibikore ivyo yahishuye n'ivyo yatangaje muri ico gizina ryayo ryokengerwa muri ico gizina ryayo n'iryo habwa icubahiro ariko ivyo yatangaje kandi kongerwa yahishura iyo bishitse muri ico gizina ryayo rirashyirwa hejuru muri ico gizina ryayo ntirikengerwa ariko rirashimwa kandi turafite icyizere kandi niko bimeze niba tuvuga iby'agakiza kandi ko umwami wacu akiza muri icyo gihe izina ryawe rirashyirwa hejuru muri icyo gihe izina ryiwe rirashimwa ariko tuvuze gukira indwara abantu bagakira tuvuze gukira indwara abantu ntibakire muri icyo gihe izina ry'umwami lirakenge tuvuza ugukira indwara abantu gakira izina ry'umwami nirikengerwa rirashyirwa hejuru ariko tuvuze gukira indwara kuva ku Mana abantu ntibakire muri icyo gihe twese tuba ko tubabaye kandi n'Imana nayo birayibabaza gutyo rero ikeneye yuko ibintu bivugwa muri make muri aya majambo reka bivugwe muri aya majambo ngo kera navuze ibizoba bitaraza ni koko byavuye mu kanwa kanje ndavyemera kandi nabikoze giturumbuka bitarashika hano nta muntu numwe aza nta muvugishwa n'Imana nta muntu numwe n'Imana yonyene yabivuze nta muntu numwe nije nabishikije giturumbuka ana wundi yinjiramo ku murongo wa 6 turavuga ngo waravyumvise none vyitegereze byose mbega ntuvyemera mweho nimuvyemera yego dushaka kuvyemera dukeneye kuvyemera n'imitima yacu yose ko Imana yatanze hari ubuvugisho bwasohotse buva mu kanwa kayo kandi Imana yarabimenyesheje kandi Imana yarabishikije giturumbuka kandi byarashyize turabibona dushaka kuvyemera kuko twaravyumvise kandi twaravyibone mu rwego rwa 6 tusubiremo waravyumvise none vyitegereze byose mbega ntuvyemera guhera nimba dukeneye kwishima dukeneye gushima Imana imitima yacu yose kuvya Imana yakoze haravuga kandi ngo kuko ngo twashinze intaye n'imitima yacu yose hano ku rwego rwa 6 turavuga ngo guhera ubu ngira nkumvishe ngira mbere kibisha byari bihijijwe utigeze kumenya murongo w'indwi bigizwe ubunyene si vya kera kugeza uyu munsi atari mbere y'uno munsi ntiwigeze uvyumva kugira ngo ntuvuge ngo ntiwigeze kuvyumva kugira ngo woye kuvuga ngo uteregana n'insango ndabizi nukuri koko ni wari bwa vyumve ni wari bwa bimenye mbere uherekera ni wari bwa ni wari bwa vyumve byo wari viza cyane bihimba imana yaba ibyo bintu ese icompa uyu munsi akaba ari umunsi imana yashizeho twese turazi yuko rino jambo ritazoguma ari rizamo ntirizobura gushika imana izobishitsa akanwa kera kayo karabivuze kandi ushakwibwira mu masengesho tuyibwire tuti mwami nukuri waratugiriye watugiriye amahirwe yo kumva ijambo ryavugishijwe kuryakira tukagiyakira no kwizera no gusoma amajambo y'ibyavugishijwe muri kino gitabo no kuyashyira ku mutima no kuyizera ibyo warabiduhaye mwami waratweretse ibintu byinshi waratwumvishije ibintu byinshi waratumenyesheje ibintu byari bihishijwe kandi turabishinga intahe n'imitima yacu yose nutwereke nutwemere tuzobona ugushyitswa kwabyo kw'ibyo bintu byose nk'uko byanditswe tuzobyibone n'amaso yacu mwami kandi cyiza muri ibyo nuko yaba jewe yaba wewe nta na kimwe tubwiriza gukora kuri ibyo tuzoba gusa tuhari kandi tuzobyibonera igihe umwami azobishitsa ariko tutagira ukwizera imana cyo dukorera kuko isi cyoma tukuzura ukwizera kwinshi nk'uko ibyanditswe bivuga ko mu icyo gihe amaboko y'imana abohoka ashobore gukora kuko biciye mu kutizera burya ukutizera kuboha imana kandi kukaboha n'amaboko yacu kubyo atatije imana ishobora gukora ariko ukwizera kubohora byose kuratubohora kugatuma n'amaboko y'umwami akora umurongo wa 11 uravuga ngo kubwanje nyene nzobikora niki cyo tumize izina ryanje rikengegwa ni izina ry'umwami ntibwiriza gukengegwa ndabisubiyemo niba imana itanze amasezerano ntiyashyitse muri icyo gihe izina ryayo rizokengegwa ariko itanze amasezerano ikayashyitsa izina ryayo rirashimwa rigashyirwa hejuru rikubahwa kandi ibyo nibyo dushaka hano ku iherezo ku murongo wa 11 aravuga ngo kandi icyubahiro cyanjye sinzogi uwundi ntihazoboneka umuntu umwe w'incabwenge abona kure ishobora guha icyubahiro cyayo nta n'umwe Yesu yaravuze igihe kimwe ngo urondere icyubahiro cyiwe avuga ibyiwe ariko urondere icyubahiro cy'uwamutumye uyo ni ukuri kandi uyavuga amajambo y'imana kandi icyo dushaka ni ubwiza bw'imana izohesha icyubahiro izina ryayo kandi zo kwemeza kwa rukuri ijambo ryayo ibyo ndavize ntakekeranye nitwasenga kuri uno mugoroba tubikorane kwizera kose akenshi nta mvuga nti imana niyo kwizigiwa koko ku bantu uranze ukibaza uti mbega ntubyemera cyangwa sinubyemera ariko ibyo imana yavuze turashobora kubyemera buri gihe kuko imana niyo kwizigwa ku ijambo ryayo imana ishimishwa n'ukwizera kandi izera yuko naba navuze ntidufize ukwizera kwa rusange ariko dufize ukwizera duhabwa na mwemu biciye mu ijambo tubwirwa kandi nk'uko ijambo nk'uko tuzi neza ko ijambo ryahishuwe kandi rikavugwa biciye muri mwemu kuri mwemu ni nako tuzi neza yuko imana biciye muri mwemu yaduhaye ukwizera twese kubw'ubuntu bwayo uno munsi mu masengesho by'ukuri amasengesho magufi ariko avuye ku mutima yuzuye ukwizera nshaka dushimire umwami n'imitima yacu yose amen ndagushimiye bivuye ku mutima kubw'iyi minsi iheze ndagushimiye kubw'ijambo ryose ndagushimiye kubw'ishurwa kose ndagushimiye kubw'inyigisho yose ndagushimiye kubw'amajambo yawe yumvikana twumvise muri iyi minsi yose mwami ibyo imitima, amatwi, amaso, ibyo imitima n'amatwi n'amaso bitabona mu myaka iheze, mu bihe bishize, warabitumenyeshe mu gihe cy'iherezo. Warungitse uvugishwa, umukozi wawe uvugisha, kandi biciye muri we, warahamagaye abantu bashobore gusohoka, bashobore kukwizera no kukwizigira. Mwami mukundwa, nk'uko avugaye natwe uno munsi, turavyizera. Ibyavugishwe bya mbere byarashitse, ngo ndamenyekanisha ibintu bishasha, ni nibyo wakoze, ngo kandi nkabishyita mu minsi yanyu. Haleluya, uhabwa icyubahiro, izina ryawe ntirizongera gukengerwa, ariko rizazoshimwa, rishigwe hejuru hagati mu bantu bawe. Nuduhezagire twese, twese hamwe abantu bawe, turiko turaguhimbaza, ndagushimiye kubw'ivyo, mu izina rya Yesu, amen.